Urunani rw'amashami yigenga mu karere ka Afrika y'Useruko East African Civil Society Organization Forum rumenyesha ko rwarambiwe no kubona hagati y'u Burundi n'u Rwanda imigenderanire itifashe neza. Ubwo runani ruvuga ko izo ngorane zituma iterambere ry'akarere kose rihagarara, gutyo abanyagihugu bakabura ubwigenge bwo kwishira no kwizana. Umunyarwandakazi Imakire Ingabire yatowe kurongora ubwo runani mu myaka ibiri iri imbere, yamenyesheje ko mu migambi ya vuba yo gukora harimo kugerageza guhuza impande zose kugira ngo ico kibazo kive mu nzira.
Niba hari ikibazo gihari ntibicare bakiganire gikemuke, ariko kuvuga ngo ninzi nyanya ndi mu Burundi kandi mbona aho ifite isoko ari mu Rwanda ngo sinzazijyana yo ngo zigurishe, cyangwa niba mpinzi birayi mu Rwanda mbona ufite isoko aho mfite isoko ari mu Burundi sinzabijyana yo, ibyo nibyo twebwe nyine turi kwanga, kuko wa munyagihugu n'ubundi niwe bariho bahimaniraho. Natwe rega bagomba kudutega amatwi kuko turabaturage, kandi ndibwira ko ari twebwe bahagarariye. None se niba badashobora kumva ibyifuzo byacu barayobora ndi, bahagarariye ndi? Nitangaza dushaka kwandikira abakuru b'ibihugu dusaba ko umutekano wagaruka mu Burundi, abantu ntibakomeze kwicwa, kunyuruzwa, gufungwa, mbese n'impunzi zigataha, ariko tukanasaba ko rwose bakora ibishoboka bakubahiriza ibyo biyemeje. Niba bariyemeje ko bishyize hamwe bagiye mu muryango umwe, nibakora ibisabwa kandi nibo babishyizeho umukono.
Icagira cy'umunyamabanga mukuru w'ugoronane no Murundi Godefroid Manirankunda na wene abona kwico kibazo cyo kunagura imigenderanire hagati y'igihugu ciwe no Rwanda kiri mu byihutirwa.
Tufashe n'abajejwe vya politike ingene boza baratezura bukebuke, kuko n'ukuhagaza bukebuke tukaye icyo bita mu gifaransa plaidoyer, kuko abanyagihugu baraheza bakaruha bakababara iyo batafise bari bamenyereye bijya bita ukwishira no kwizana kwabo no kwishira no kwizana kw'ibidandazwa byabo. Birafasha mbere n'igihugu tera imbere, kuko umunyagihugu ateye imbere igihugu kiratera imbere. Mu byo tuzobatujeje gukora ico kiri mu by'imbere jewe mbere shira imbere gihambaye.
Imakire Ingabire niwe mukenyezi wa mbere atanguye kurongora iryo shirahamwe rimaze imyaka 10 rivutse, yiteze ko ijwi ryabo rizokumvirizwa.
Ibyo ari byo byose turabikora, niba tabyumva bazaba bagaragarije abantu bose n'isi ko atari abayobozi, ko nta leadership bafite, kuko ifite leadership umva ibyifuzo byabo hagarariye. Ibyo rero nibyo dushaka kugira ngo natwe dushyireho akacu, tuzanemo wenda andi maraso atari ay'abanyepolitiki, kuko ibyo ari byo byose inyungu turwanaho ni z'umuturage. Kandi ntabwo abaturage bacu bazatera imbere batagenderanira ngo banahahirane mu buryo bworoshye.
Ikindi urwo runani rugiye gukora ni ugufasha gusubira gushyiraho icyuka cyiza hagati ya Leta y'u Burundi n'amashami yigenga, nk'uko bivugwa na Godefroid Manirankunda asanzwe arongoye ishyirahamwe ADIR mu Burundi.
Amashyirahamwe ategamiye Leta mu Burundi nibyo aragwaye, n'ibisanzwe ko Leta itumvikana n'amashyirahamwe. Mugabo amashyirahamwe si migambwe itavuganwe na Leta. Aho rero niho tugiye kuraba ingene twogerageza kuganira na Leta tudaciye mu biganiro vya politike. Turi muri ishyirahamwe tuzosaba yuko bazoshobora guca mu biro bikuru vya Afrika yo mu Buseruko, canke bagashobora gushikira n'abatwara mu Burundi kugira ngo bavuge bati batezure dushobore kuganira kandi dushobore kumvikana yuko ngo dukore tutaterana ibipfunsi.
Uretse ugo runane rw'amashami yigenga mu karere ka Afrika y'Ubuseruko wiyemeje kuba nk'umuhuza n'inama nshingamateka y'uwo muryango yarashizeho ku mwaka uheze mu guhiga ico kibazo, naho biruko nticabujije ko mu ntango z'uko kwezi kwa kabiri abashingamateka 5-9 baserukira Burundi muri iyo nama nshingamateka banka kuja mu Rwanda mu nama, basubiye ko basivye babitumwe n'iyo migenderanire nyene icumbagira. Cheklavine Nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.